mugenzi wa indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye miriwe nshuti bagenzi miko murakuye ikigano vya radio indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru yo kuri uyu mugoro wo kwa kabiri itariki ya 15 kwezi kw'2025 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira Isekeza ryo kubaga abagwayi ku ndwara zitandukanye de kurangurwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bufadikanije n'ibitaro vyitiriwe Benjamin Mkapa mu gihugu ca Tanzania bikaba vyatangujwe icese kuri uyu wa kabiri abasirikare b'abarundi bari gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia barongewe ikiringo c'amezi atandatu y'ugushika muri kigaramu no mwaka tubafite kandi n'amakuru avugwa mu by'uburinyi kuwa kabiri muri abimenyereye tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu no tukaza kubaganira ku ndwara y'igituntu ifatira mwihemero makuru saya gusa tufite na yandi namakuru agarimwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera intwari cyo done niyo nzwe mjinga ndabashikirize mukanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwarameje kuvyumva mu iyo nkuru kwisekeza ryo kubaga abagwayi ku ndwara zitandukanye zigiye kurangurwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bufadikanije n'ibitaro vyitiriwe Benjamin Mkapa mu gihugu ca Tanzania byatangujwe icese kuri uyu wa kabiri rigiye kumara ikiringo c'imisi 10 gushika kwa 25 kuno kwezi kwa mukakaro abagwayi bakazokwakirirwa ku bitaro mpuzantara vya Gitega no ku bitaro vyitiriwe Umwami Karoli I Bujumbura muri ico kiringo umushikiranganje idwine baradahana yaritanguje kumugwa mukuru wa politiki Gitega yavuze ko hazokogwa abakuze abana hazobagwa kandi indwara zifatira mu bihimba vyirondoka haba kubagabo haba no kubakenyezi indwara z'amaso indwara z'umutima gukama amaraso indwara zivugwa biciye mu gusinziriza abagwayi n'ubundi buvuzi busanzwe bunaba kuba akuze umushikiranganje muganga idwine baradahana yanashikije kandi ko igihugu gushika ubu kigikenye vyinshi bitarakogwa kugira ubuvuzi nk'ubwo ushikire abanyagihugu bose ariko gutangaza ko inyuma y'iryo sekeza leta itegekanya kugiranira amasezerano ajanye no gufashanya n'ibindi mu by'ubuvuzi hamwe no guhanahana ubumenyi n'ibikoresho inkuru tukayikesha mugenzi wacu Anise Ntanguvu akorera ngaho ku mugwa mukuru wa politike Igitega inzoga zataziriwe agasara bwayi muri kino gihe zoba zibangamiye amagara y'abantu mu gisagara ca Bujumbura izo nzoga zikaba ari izihingurirwa hano mu Burundi zitekewe mu ducupa twa plastike abazihereza bo bavuga ko bazinywa kuko bazi ko zitemewe n'amategeko ariko ico bemeza nuko uzihereza abwirizwa kwigerera bemeza rya marako uruhara arwa leta kugira ngo ikingira amagara y'abanyagihugu mu gukura canke mu kugumiza ku isoko izo nzoga ejide nahayo
hariho susuruka hariho zagara hariho kiki ntugasaze
ayo mazina hamwe na izindi ziri mu mugwi nk'uyo zihingurirwa hano mu Burundi abazihereza bemeza ko ziri mu nzoga ziborera arico gituma bo abana zinywa nk'uko nabivuga
agasara bwayi mu ijambo rimwe ubugomba kwinjisha wingi kandi wewe uheje kukanwa ukaca ufata inzira kwigira ntangore namwe bitetse kwitunganya ni hajya nyene ukanwa nyene rapurapu tugende karaborera
ariko naho biruko abo twayaze bemeza ko abazinywa zituma badasubira gukora ibikorwa vy'ingufu nkuko abantu bavyemeza
utakora ibikorwa vy'ingufu nkatwe dusaba dukora ibikorwa vy'ingufu jewe nkora mekanike naho muzaba mari ko murahura dusanga mu maguru agenda arayumba yumba nkuku
nane vyumwa bikaje bikuvunagura wewe umba utaburi kuramerwa na nibaze bararaba babanze gufungura badafungwe niho ucumerwa nabi mu mubiri nta n'ingufu wasubira kugi
mu gizo nzoga zibangamira amagara y'abantu abo twayaze babona ko leta ari ifise uruhara rwo kwemera ko izo nzoga ziguma ku isoko cyangwa zikugwaho
leta n'umuvyeyi wacu no kuvuga leta rero ivuze iki iki kinyobwa sawa fresh kuri twese kuvuga turagikuye ku isoko wewe tubona ko leta n'umuvyeyi
kumwa kweze ikigo cy'igihugu kijeje kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN cyakwiye ku isoko ibinyobwa bitandukanye bitekeye amacupa ya plastike kumva cyavuze ko zidakwije ubuziranenge
Jide nayo ndakumenyeshe ko uruganda rwa Radio Indundi Culture rwakwiye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijeje kugenzura ubuziranenge BBN Samuel Ndayiragije akaba yatwemereye ko azogica ashikirije undwi iza abasirikare b'abarundi bari gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia barongewe ikiringo cy'amezi atandatu yo gushika muri kigarama uno mwaka nyuma yo mugambi wa mahoro wa Artemis urangiriye nayo abandi basirikare mayi mu bihugu a Republika ya Intwaro rusangi ya Congo na Centrafrique igikogwa bagiye kurangura kirabandanya nkuko byemejwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu kiganiro n'abamenyesha makuru bwerekana ibyaranguye mu mezi atatu aheze kubijanye n'udushiruka bute bwabo basirikare buza burateba gutangwa ubwo bushikiranganje umenyesha ko bubikurikiranira hagufi Jota Iratuzi
inyuma y'imyaka 18 abasirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Somalia kugarukana no guhagararira amahoro n'umutekano igikorwa cabo gishobora kurangira muri Kigali muno mwaka imvo igihugu ca Somalia caragabanije igitigiri c'abasirikare b'abarundi bakenewe ubu mu mugambi mushasha wo gufasha ingabo za Somalia mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro bise awisome ibitigiri uburundi bwafashe ko ari bike umushikiranganje wo kwivuna basi are Tribert Mutabazi atuba abasirikare b'abarundi bari mu nyongera ya mezi atandatu
kubera nyine hari ibyo tutari twahurije ko igihugu ca Somalia bategerezwa gutaha igenekerezo rya 33 ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na 25 turimwo ariko haciye habaho kongerezwa ikiringo cy'amezi atandatu kuko hariho n'ibindi bihugu bya rutura nka za Amerika zifasha mu bijyanye n'uburyo bo basaba yuko Burundi kubera muri bafata nk'igihugu cya mbere cyakoze neza bigashima muri Somalia bifuza ko Burundi bwogumayo muri Somalia ariko bishitse naho nta misiyo itagira iherezo ni misiyoni yahera naho nyene byategekanijwe kunyene bazoheza agatahuka
ko bijanye n'abasirikare bari mu bihugu vya Congo na Centrafrique umushikiranganje wo kwivuna basi are Tribert Mutabazi amenyesha ko ubutumwa bwabo bubandanya
mu karere k'ubuseruko bwa Republika ihanira intwaro rusangi ya Congo abasirikare by'igihugu cacu bazomarayo igihe cyose gikenewe igihe cyose amategeko aba abibarekurira
kuvya gashiruka bute k'abasirikare barungi kwa kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu gateba are Tribert Mutabazi amenyesha ko ico kibazo babandanya kugikurikirana
nivyo birateba biteba biba bivuye kuri twebwe biba bivuye ku bajeje gutanga ayo mafaranga nyene yutwo tubushuro dushimye ari nacyo bituma duweza twe tukarindira mugabo tugoma twishuza twishuza ku munsi kugira ngo ayo mafaranga turabe kwiboneka n'ingoga canke kugihe ariko tuvuga nga yuko ata muti wishibere kuko misiyo abari misiyo amafaranga ayo tukarindira n'ikigihe hose aguma ameze neza igikuru ni uko igisirikare n'igihugu kibandanya guhemba neza abasirikare ku gihe
kwa 2026 kigarama umwaka wa 2024 umushikiranganje wo kwivuna basi wa Somalia Abdul Kadir Mohamed Nour yarandikiye mugenzi we w'u Burundi amumenyesha ko abasirikare b'abarundi batazobandanya mu bikorwa bishasha byo gutsimbataza amahoro vyiswe ayisome
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru ya carabandanya ku isa 12 n'iminota 26 abarimyi bakorera ku mitumba ya Muyira muri komine Mugere mu itunganywa ry'intwaro rishasha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafise amakenga iyo buca bakura imbuto z'ibigori zirobanuye nkuko baheruka kuzemererwa n'ubushikiranganje iwe bujejwe uburimyi abaganiriye na Radio Indundi Culture kuri uyu wa kabiri bavuga ko aho bahora bazikura ku biro vya komine atazo bahabona gushika ubu mu gihe bamwe bemeza ko bamaze gutangura irima ryo mu mwonga basaba kurusizo mbuto ziheruka kwemegwa na leta kare kugira ngo ntibibatere ingorane no mwirima ry'agatasi gimirije mugenzi wacu olivye kwizera yakwitinga ku mutumba wa Muyira
aba bari nyo ku mitumba imwe imwe ya komine Mugere uyu munsi berekana ko batewe impungenge n'imbuto zirobanuye batabona ingene bazozironka aha bagaruka ku bigori vya bwizwa ko babiri mu makomine agize igihugu ariko aho baherereye atabihaje
nkubwo ntagira namba abashanta ziriho kwe kuko kenshi bizikira mu makomine none mu makomine yo tutari ko twumva ko biriyo turagira impungenge nyene ko bitazokunda
uyu murimyo wavuga ko kubura imbuto zirobanuye atabundi buryo atari gukoresha izindi mbuto
kubera tutabironse tuzoca tutera iyindi mbuto gaca tugenda ku isoko tugure ubwo buraho ku isoko banda hama biba ari byo ruteragira
abo barimyi berekana ko igishobora gushika ari uruhombo kuko bashobora gucegwa gutera imbuto narijya gatasi kimirije
utimbuye uriyeza wimbuye naho urasima none icyo taronze twerwa ruruhombo
mu byo basaba nuko imbuto zirobanuye zoshikanwa aho zagenewe kugera umurimyi yorohegwe mu bikorwa byiwe
cyo kokwa nuko bobisira ku makomine hama bajya bazezwe akabwira abanyagihugu ati zambuto zirobanuye zaboneshe ku makomine
naha abo barimyi bavuga ko mu bice bimwe bimwe bitari mwizo mbuto mu kiganiro umushikyanganje mu vya jeje harimwo uburimyi yahaye abamenyesha makuru kundwi heze Prosper Dodico yamenyesheje ko hari imbuto zirobanuye z'ibigori zo mu bwoko bwa bazoka kandi ziri mu makomine yose
ubu rero tukaba twarabazaniye ibigori byo mu bwoko bwa bazuka ibyo bigori rero byaramaze gushika mu ntara kandi twamenyesha yuko ibyo bigori nko kubabize mbere beshi bakunda kuba iko biheka bibiri barabimenyereye tukavuga tuti kuri ririma ryo muci tuzokoresha ubwo bwoko bw'ibigori kubatakeneye gukoresha ibyiwacu
amakuru ava muri ubwo bushikiranganje nyene yemeza ko imbuto z'ibigori zahora zishika mu gihugu ku mafaranga ibihumbi 15 ku kiro ariko zashitse ku mafaranga ibihumbi 650 y'amarundi bivanye n'uburyo leta yashizemwo umurimyi abwirizwa kugura ivyo bigori amafaranga ibihumbi 4 ku kiro
uri vye kwizera akeneye mico gisata nyene c'uburimyi toni zingana amajana 228 n'ibiro amajana 334 sintete z'ibigori nizo ikigo kijeje kwegeranya umwimbo anajesa kimaze kugura mu kiringo c'imisi 15 kuva gitanga ico gikorwa muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera abajeje kwakira uwo mwimbo muri ico kigo ariko bamenyesha ko umurindi w'abazana umwimbo wagabanutse ugereranije no mu mwaka uheze bemeza ko ku munsi bakira abantu bari hagati ya 8 na 10 imwe mu makoperative yaho imenyesha ko ariko harakogwa ibishoboka byose kugira ngo abashoboye izo ntete z'ibigori bahembwe kare aho Butanyerera twakura mugenzi wacu Jana Himana
nkuko Pyendagije Imana umwe mu bakozi b'ikigwana Jesa muri komine Kayanza igizwe na Kayanza mu Rutana Kabarore abimenyesha mu kiringo c'imisi 15 iheze icyo gikorwa gitanguye guhamaze kugurwa amatoni amajana 228 n'ibiro amajana 334 muri Kabarore hamaze kwegeranywa toni 83 n'ibiro amajana 888 muruta itoni 106 n'ibiro amajana 133 hanyuma muri Kayanza itoni 87 n'ibiro amajana 199 nubwo biri uko ngo murindi gusa niwagabanutse ugereranije nuko byari bimeze mu mwaka uheze ngo kuko mu kiringo nk'ico c'indwi zibiri ngo bari bamaze kugura umwimbu urenze kure cane uwumaze kwegeranywa muri kino gihe ngo bakaba rero muri kino gihe bashobora kwakira gusa abantu bari hagati y'umunani n'icumi ku munsi insigura atanga ngo nuko abatari bake bagiye baragurisha umwimbo wabo ku badandaza baha uruhusha rwo kugura ivyo bigori bamwe mu barimyi nabo twayaze bakavuga ko kubera ihemba ryo mu mwaka uheze ryatevye ngo bahitamwo kurindira ngo barabe ko abashoye bazohembwa vuba hanyuma nabo bazoboneraho kugurisha abafise bike nabo bavuga ko iyo bababwiye kuguruza amakonte mu mabanki canke amashirahamwe kuzigana no kuguranana bahitamwo kutabikora bagaca bashorera umwimbo wabo ku badandaza abafise amakenga rero ku bijanye nuko ihemba rishobora guteba nkuko vyabaye umwaka heze Ernest Bitsinda rongo ikigo Siap gikorana n'ikigo Anajesa mwigura ry'ibigori arahumuriza akavuga ko bamaze gutanga ivyegeranyo vyose ku kigo Anajesa ku rwego rw'igihugu abashoye bagashobora guhembwa amafaranga yabo misi ya vuba mukamenya ko iryo gurwa ry'intete z'ibigori ryatanguye kwigenekerezo rya 30 ruheshi mu gihe ryategerezwa gutangura kwigenekerezo rya 16 z'uko kwezi nyene iryo teba rero ngo rikaba ryatewe uko hari hagitegurwa ububiko mu gukurayo umwimbu wari usanzweyo hamwe no kwegeranya ibikoresho byose byankenerwa nk'uko Jean Pierre Ndagijimana abimenyesha muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jana Himana kuri radio Indundikirutuyo
urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senake murima w'isangi go rubona ko kuduza igiciro ku ikawa ku kiro biheze gukorwa n'umushikiranganje bw'uburimyi bidakwiye ivyo nibishikirizwa n'urongo y'igorunani Jean Pierre ntabomenyereye asigura ko hari ibindi bibwirizwa gukora kugira ngo ico gitegwa njabuka amazi gitezwe imbere nko gushiraho ikigo gikurikirana bimwe mu vyankenerwa ico gitegwa gikeneye uwo warongo y'igorunani agatanga karero nk'ifumbire n'imiti yo pomudukogo dutera ikawa rimwe na rimwe usanga bikena kubarimyi tumukurikire
kuduza igiciro ni kimwe mugabo kugira umurimyi nawe akurikiranwe ntumbe yuko wa mwimbu duga hanyuma igiciro nicyaduga kimugira akamaro ni kindi bisanzwe bituma ikawa isubira inyuma ni byinshi hariho
yamakampanye yahora ategugwa ateragabanuka kuko amasekeza yakogwa yo gukatikawa n'amasasira ibyo byose yatuma umwimbo ugabanuka kuko batabikoze umwimbura ikawe n'ibyo navuzira hono araheze imyaka tari mike ta mwavu baronka ukwiriye n'ijye miti yo gupompa itakiboneka mugabo turavye intumbero turiko turajamwo vy'imiti cyane sinari kubagara ko cyane mugabo byari bikeneye uko bagabanye ibyo bukoko butorikawa kuko abahinga berekanye yuko yo buzitoboye ibice 40% birataka twe twarasaba yuko leta yokongereza uburyo buja mu gitata cy'ikawa bikaba nka kujya hariho ibigo bifasha ibindi bitegwa bakategekanya umwavu kugira mwibu uyongere twarasaba yuko no mu gitata cy'ikawa hoboneka gitata cyihari cyo tekanya ibyo byankenerwa bikwiye umuntu mbere yuko iyo kawa ibandanywa ifatwa mu gongo rero icyo ni ikintu kitoroshe kuko ikawa idakurikiye gasubira inyuma idasasiwe idakaswe idafumbiwe bice bifata na byo byo kuzirandura cyo sanga ikawa yasubira inyuma gose
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwabyumvise ni inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiza imisi yose ku munsi wa kabiri no munsi tukaza kubaganira ku ndwara y'igituntu ifatira mwihemera umuyobozi ajeje umugambi w'igihugu no kugwanya indwara z'imibembe n'igituntu Joseline Sanzerugeze asigura ko ari indwara ihanahanwa hagati y'abantu igaca mu bihimba by'ihemero iyo ndwara irafise imigwi y'abantu ifata kuruta abandi iyi nkuru y'amagara y'abantu twategura na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
Huko bishikizwa na muganga Joseline Sanzerugeze indwara y'igituntu ni indwara iva ku mwandu bita Mycobacterium tuberculosis cyangwa kumugira wandugwa n'ibikoko Mycobacterium bovis
Indwara y'igituntu ni indwara iva ku bwandu bw'umukorobi uri mu bwoko bw'imigera bita Mycobacterium tuberculosis ariko kandi uwo mukorobi urafise n'iyindi mikorobi mu muryango umwe nayo utera igituntu cyandugwa n'ibikoko nka Mycobacterium mbovisi sangamo ibitungwa nk'inka zishobora kugwara
iyo ndwara rero yandugwa ivuye kumugera uvuye hagati y'umuntu n'uwundi kandi ntushoka wibonekeza
indwara y'igituntu rero ahakuru tuyandura biciye ku mugera uvuye ku muntu uja ku wundi bigasha bica mu bihimba by'ihemero hanyuma ugaca wiyarika mu mubiri kandi n'umugera utanyarutsa guca utuma umuntu ashika ku bugwayi ubwo nyene uco nyengetera mu mubiri abasoda mu biro kandi bakawugwanya hanyuma ukageraho geraho umuntu agize amagara make hariho giho mu bikoro biyarutse mu mubiri umuntu azote bakagaragaza ibimenyetso by'uko agwaye ingwara
none uwo mugero umara igihe kingana gute mu mubiri w'umuntu imbere yo kwigaragaza byo biva kuki Joseline Sanzerugeze
bivana ku muntu n'ubukomezi n'abasoda mu mubiri wiwe hari abo binyaruka hariho nabandi bashobora no kugira mikoro mu mubiri kayitsinda abasoda mu mubiri kitari macrophage alveole bakatera bagwanya ya migera hanyuma uwo muntu nta shike ku bugwayi rero nabandi rero baca banyarutsa kwerekana imyeso byo kugwara ni abantu basanzwe bafise amagara make nk'abantu bagenda n'izindi ndwara zigabanya amakari y'abasoda mu mubiri tuvuga nk'umugera wa sida aba indwara zo gufungura nabi aba indwara za diabete ifite ibipimo batakurikirana ngo bije ku rugero rwiza abagwaye indwara za kanseri abo bantu bafise indwara mu mubiri zituma bagira amagara make
ni ryari umuntu yokwibaza ko yanduye indwara y'igituntu ifatira mu ihemero n'ubu nyene Joseline Sanzerugeze araduha insiguro
ibimenyetso bikuru by'indwara y'igituntu ni bitandatu icya mbere nyamukuru twama dufatira ko ni inkororo ko byakiye mu biba by'ihemero akenshi umuntu araca agira inkororo ataragira n'ibindi bimenyetso bindi hariho n'ikindi kimenyetso cy'ubushuhe ubushuhe atari bwa bundi bushuhe cyane ko navuze ko ari indwara mu mubiri igenda buke akagumana agashuhe yumva umengo afite n'amagara make icyo ni ikindi kimenyetso cya gatatu agumya arushe hanyuma mu ijoro akabira icyuya agasanga haryamye hariko haratota n'ikindi kimenyetso nuko abura akayabaga azotinda rero yerekana ko ariko aratibira konda
indwara y'igituntu cyo mu mahaha arico gifatira mu bihimba by'ihemero kiri mu mici ibiri none iyo ndwara ipimwa gute ivugwa gute ni mu nkuru yacu yo hanyuma
Alice Ndayizeye tugukenguruke kuri inkuru y'amagara abantu bari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 37 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bahaje kuyegeranya nkengurukire kandi na Kofi Olivier Rubere intware yamfashije mu ngabwe y'ivyuma Dieudonné Niyonzigamiye na yabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoroba mwiza ariko aya makuru naharangiye ibigano kuri Radio Indundi Culture birabandanya